ejo nakuze benshi barabibonye ninacyo gituma kumbure batumye ngaruka icyo ngiye gukora mu gufatira igikorwa cyari kigeze kugira ngo Petero Nkurunziza n'akagukiwe bive ngombwa ko bashika Arusha bashika ku meza y'iganiro kugira ngo abarundi bose kiyega batorere inyishu ingorane dufise hanyuma usubire mu mahoro umutekano hanyuma tubwire nako no muri demokrasi
Dr. Minani umurwi senarede umuhari senarede waratumiye muri izo biganiro ariko amatwa dusumira abitavye nabari bahurikiye mugambwe umurwi senarede ariko batabahanze cyane cyane ababa mu gihugu hagati muri iki gihe mwaje gutorwa murafite umugambi kwifatanya n'abandi barundi kugira ngo murondere amahoro mu Burundi
twebwe twafashe ya mbere kudacira turondera amahoro kwipuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari nkinamico nkimo birabera ngaho Arusha ntega kuba bwongo ari ibiganiro ni bande barimo baraganira ko abaganira ari abantu baba bashamiranye baba bafitaniye amakosa baba barya ico bapfa baba abantu bose bagira 140 baje baba bagira 100 baje wumva habonetse abashamiranye cyane aho muvuga ngo ni leta nta leta yaje kuyo twumvise bavuga ko leta itaje haje gusa CNDD-FDD none CNDD-FDD nije tw'igihugu ubu ko bajeje igihugu bagifashe bakakizingamisa bagumye Bujumbura nakwiga byasubiye inyuma kuko te aho harapfuma hakaza abashikiranganji 4-5 ba Petero Nkurunziza kugira ngo bishure ibibazo by'amabi barimo barakorera abanyagihugu ubu ntabaje none twese nase ngo twoza twogwanira nande ko numva bagiye mu migwi y'abasagusa y'abahujije bate no kubonana abafise ingorane zabo nibo baganira cyangwa abafise icyo bapfa nibo baganira
Dr. Jean Minani
katumye tutagenda yarusha ubwo tugiye gukora
Dr. Jean Minani hari abatangaza cyane cyane abatavuga rumwe n'umuhari wanyu bavuga ko umuhari Senared atakintu userukira ari hari urimwo abantu barondera inyungu zabo bonyene aba umuryango yonyene yo bikomeye muri uyu muhari ari MSD na Frodebu abo bantu mabwirike
abo bantu babivuga gutyo n'abantu batazi Senared caricho none kumva atacu no bamaze ukavuga iyo migambwe yose iyo bitimaze mu matora ka Jordan atowe jogenda gutse mu matora mbaye jewe ntogwa nuko abona ko ari cumaze nico shoboye imigambwe ihari ababivuga ni leta iyazi icyo tumaze iyazi n'iki dutinyira iyo bavuze amazina yacu ko baca batinya ati no kuza ntibaza baje kaduhunga kuko barazi ijuja dufise barazi ishobora rimwe baradutinyira kandi ndabyumva nawe nyine barabizi ariko si cyo gikuru igikuru nibaze tuganire tubahe ibyiyumviro tubabwire amakosa bakoze hanyuma tuvuge n'ukuryo twotora inyishu n'ibibazo byose bihari
muri iki gihe Dr. Minani haravugwa imigambi cyangwa umugambi wo kugira leta y'ubumwe mu gihe mwoja mu biganiro mwoja muri ivyo bibanza vya leta
ubambe twebwe ibyibibanza muri leta sibyo bituhanze amaso sibyo bituhanze ishinga twebwe ikiriho ishinga ni ukuboneka amahoro
ariko ivyo bibanza mwobijamwo
ikiriho ishinga ni uko twokwicara hamwe tukavuga ibibazo tukazana inyishu z'ibibazo bihari hanyuma ivyo bibanza tugashobora kuvyironderera tutabihawe nayo ivyo bibanza bavuga ngo ni ibibanza bashaka babugize ururirimbo numvise wahejwe kuvuga yabigize ururirimbo kuko yagiye amenyereye wenyine arimo yatinya ngo aza bamufata ibibazo vyiwe nahumure nta kibanza kiwe twe turimo turarondera icyo dushaka kuhoza amahoro abarundi bose bari hanze imbunzi nako nabinyegeje mu gihugu niko buseruka bagasubira mu ngo zabo hanyuma haje amahoro tugasaba amajwi y'abanyagihugu abanyagihugu badushimye washimye bakayamuha washimye akamuha ikibanza kwiriye
tukivuga kuri ayo majwi nyine Dr. Minani haravugwa umugambi gutunganya amatora mu 2020 urunani senarede rwiteguriye gute ayo matora
ntamatora twende dutinya n'amatoyi ahari hose wabaririmbo uyo leta ikandukanye y'ubujumbura bavuga ngo dutinya amatora nibashireho nibaze tuganire dushireho ibitegezwa kuba kugira amatora abe meza baratuza katuza barabe ko bazokwatsa na gatoyi bajyaho ubu ni bashobora kwatsa ntibaze ko baheze nk'abatsinze ubwa mbere icyo twebwe tusaba tuvuga nibaze tuganire dushireho ibitegezwa gushirwaho kugira ngo amatora abe meza kugira ngo umurundi ashobore gutora ariko ntibavuge ngo amatora azaba mu 2020 nda amatora azaba gute ibintu bizaba bimeze gutya abarundi
mu kanya gatoya cyane rwose Dr. Minani
numva ko igihe burundi buzaba bumeze
akanya karagiye Dr. Minani akanya karagiye amasegonda 30 muvuga ko mushaka kuja mu biganiro ariko umuhuza atari mu rundi yari batumiye ntwagiye muri ivyo biganiro ivyo bifise insigurunke
nitwagiye mu biganiro kubera iki twarabivuze twaramwandikiye n'ikete twagiye mu biganiro ko tutabitumiwemo twebwe tubise na red ngira dutumiye
ndabona kanya
niba dutumira tuzogeza mu biganiro isa kabiri niba ni haza abo tuganira tuzoja mu biganiro wa gatatu ntidushaka ko leta cyangwa umuntu abaza kwitorera baza kuganira kandi twitwa senarede rero tumira nka senarede twebwe tuzomenya bazogenda
Dr. Jean Minani murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika
murakoze namwe.